Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi. Dawe miliyo nchuti wa kunzi mkigani la gacho muhingamo kuri mikro mulikumwe na jisitene mani lakiza ya kiba tegurie. Reka dore ku makuru avugwa mu gisagara cha Uvira. Ishyirahamwe ry'abakenyezi rishingiye ku kinyamakuru FM mu kinofunofu ryaratangije inyigisho ku bamenyeshamakuru bakorana n'ishyirahamwe Internews. Izo nyigisho zishimikiye ku bamenyeshamakuru bifatiye ku gitsina. Ibyo byose ni mu ntumbero y'umugambi w'urwaruka rw'Abarundi mu kumenya amakuru, amahoro n'umubano mwiza.
Abo bamenyeshamakuru barenga 10 bamwe bavuye i Bukavu, Uvira na Fizi batanguye izo nyigisho zo kumenyesha amakuru batavangura abantu bafatiye ku gitsina cyabo. Inyigisho zateguwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi biyumvamo amaradiyo FM zihagarikiwe n'umukenyezi Clarisse Hawa. Odette Nibizi ni umwe mu batumiwe.
Cyukuri ndashima aya mahugurwa yagihageze kuko byangora hari ibyo ntari bwatahure neza mu kazi nakora, ariko ubwaya mahi kugwa hari cyo fashije, hari cyo yahinduye kandi bizotoma nkora akazi kanje neza.
Icyo gikorwa gishigikiwe n'umugambi wa Internews mu kivugo ugwaruka rw'impunzi z'Abarundi rumenye amakuru no kubana mu mahoro. Izo nyigisho zizohera ku itariki 26 Ruhuma, hazojamwo abamesha makuru 33 bateguwe muri uwo mugambi.
Tuvyo vira dutandukira Kamanyola, ishyirahamwe ryigenga ritegamiye leta risaba imugwa ry'inkambi y'impunzi z'Abarundi ko iva ku butaka bwabo. Ibyo bikaba byamenyeshejwe biciye mu ikete ryandikiye Buramatari w'intara Kivu y'ubumanuko.
Abanyagihugu b'Ikamanyura babicishije mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki akorera ngaho Ikamanyura, arasaba ko impunzi z'Abarundi zicumbikiwe ngaho muri ako karere zokwimurirwa mu kindi kibanza. Ibyo byavuguye mu nama yo kurondera icyo kugwa kuri izo mpunzi yabaye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Ruhuma hagati yabo bene gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho agateka kazi na muntu, abaserukiye ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO hamwe n'abaserukiye ya Repubulika iharanira intwaro sangi ya Kongo. Baranibaguye ishigwa ry'impunzi muri ico kibanza kitari kure na gato y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi izo mpunzi zisanze zikomokamo. Ivyo navyo bikaba bitandukanye n'amategeko mpuzamakungu agenga ishigwaho ry'amakambi impunzi, kubera ko Burundi bushobora kuza kurondera abantu babo bufata nk'impunzi z'ikibi. Maria Karoli ni nahazwe mu nkambi y'impunzi yo mu Rusenda kubwe ikiganiro yaga.
Arakoze mgenzi wacu kuri iyo nkuru na yavugwe kiriba userukira ishengero w'ITMC Park mu Kinyamazuru umushingana Espoir Majagira yarate wagahinda kubashikiwe n'ivyago biturutse ku mvura y'igenekerezo rya 18 0 ikaba yitanye inyubako amajana 369 mu ijoro rimwe. Akaba yese mu bwa mbere mu gufasha abafakazi 56 bamwe muri abo bashikiwe n'ivyo vyago. Turangiriza makuru yacu mu nkambi y'Abarundi Rusenda, ayishyira mu ipamere sanzwe y'igaburi impunzi ritabaye rigishika muri iyo nkambi nko byari biteguwe kuva kuri uno wa mbere w'iyindwi. Iryo shyirahamwe ryategereza kurungika umwe mu bariserukira mu kwishyura ku bibazo mbere y'abarongoye imitumba itandukanye igize iyo nkambi ku bijyanye n'iteba ry'ibifungurwa by'ukwezi guheze kwa zero. Ivete Munezero, umwe mu bamenyeshamakuru batuye muri ako karere, akaba yasanze abaserukira imitumba batandukanye aho bari bakoraniye muri kino gitondo ku umuseru usanzwe aserukira karere ka Balala y'ubuseruko.
Iyo nama nayo niyo gutegura amazo y'umukuru wa pame ku rwego rw'intara ya Kivu y'ubumanuko byerekeranye n'ipokera riboneka ko ryabaye ndase mu nkambi ya Rusenda kuva ku ntango z'ukwezi kwa kabiri. Baravuze ko igitumye aza ari ukumenyesha twebwe nk'abayobozi ko twogerageza kugenda ukigisha abanyagihugu kungene bashobora kwitwara. Numva ko byogora nayo ko abayimanitere baza baringira kuko ubu ni iminsi ishika muri ingahe amashyirahamwe atingira kugutinya ko impunzi zishobora kubafata kugaranira indani mu nkambi.
Nyana turangirije ikiganiro cyacu yaga, ndabashimiye mwese mwari muduteze yompi. Kuri mikoro mwari kumwe na Justine Manirakiza, Serge Bisimwa ku buhinga bw'ivyuma, ku burongozi bwa Jacques Kahora, ndabashimiye naho ubutaha.